nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere
Mwereweneza nchuti na mwe bakunzi wakadiyo nzamba agateka kawe sangwe kaze mwela no makuru kike nekezo jachu minari menuhara neyo mwaka yomibiri na minuangiri na gata tu ayotu papateguri akawa agizwe ni ngingo nguru nguru zikurikira basaba abajeni nuhuaro kubashikiri mbele baka wasabili mfasha anyo chanitani zibi pungu kwa sabandi nabanyagi huko mulikomine gitera nyimunha ya muhinga Bakawi sabye inyuma y'imvura ibanze urubura yaguye kuri uyu wa kane uheze. Araize ndwe zibiri zirenga tani magi gitoro cha essence kiboneka mu ntara ya Rumonge. Iryo kene ry'igitoro rikatuma habonekeza n'izindi ngaruka mbi harimo kwikika mukiza mu kuduza ibiciro. Icikagurika ry'umuyaga nkuba mu ntara ya Ngozi mu bice bya Mivo na Mugomera bituma abanyagihugu baho bahungabana mu bijanye n'ubutunzi n'ukubaho kwa minsi yose kwa rwuca ku mayange mukanya nidonido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Ndongeye kubaha mwiriwe amakuru twateguriye kuri radio inzamba agateka kawe tuyahere ku nkuru iciye ku masonga hari kiziga cy'umuntu w'umugabo chatoye ku mutumba mutambara muri komine n'intara ya Rumonge mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu amakuru ava kuri uyu mutumba akavuga ko wishwe yari uwo kuri uwo mutumba nyene akaba akora akazi k'ubuyangayanga bw'inyama z'ingurube abamubonye bakavuga ko asanzwe avuka mu ntara ya Gitega Ikiziga ciwe caboneka givize bipupuri n'ibikomere ku mutwe abiboneka ko yoba yarakubiswe ikintu mu mutwe ico kiziga kikaba cacye hidanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Rumonge abanyagihugu basaba ko bakogwa amatohoza kugira ngo ukuri kuri urwo rupfu kumenyekane twabibabwiye mu ntango zano makuru abanyagihugu bo ku mitumba ya Bisiga giteranye shoza mugano na gasenyi ni muri komine giteranye mu ntara ya Muyinga basaba bajeje intwaro kubashikira imbere bakabasabira imfashanyo cyane cyane z'ibifungo kwa bene imbuto y'ibiharage hamwe n'ibikoti by'imyumbati n'izindi mbuto ivyo babisavye inyuma yaho haguye imvura ivanze urubura Beno umuyaga mwinshi ku munsi wa kane w'iyindwi ikonona imirima myinshi yo kuri iyo mitumba reka inkuru tuyibaze Jean Marie Ndabashinze
abanyagihugu batera kamo abarongoye mu ntwaro muri komine giteranyi ngo basabire imfashanyo y'imbuto be n'imfungurwa bari ku mitumba ya giteranyi bisiga shoza munagona gasenyi nkuko amakuru ava aho muri iyo komine abimenyesha ibyo babisabye kugira ngo baronswe imbuto y'ibiharage ku bari baramaze gutera kuko ibiharage byari byaratewe byose byononywe n'imvura nyinshi irimo urubura n'umuyaga yaguye ku munsi wa kane w'indwi ishize iyindi imbuto ikenewe ngo nibikotikoti by'imyumbati kuko imirima y'imyumbati yose yononywe n'urubura ku buryo abarimyi bo kuri iyo mitumba ngo atabo kwizigira kuzosoroma imyumbati mu mirima yarasanganywe adateye iyindi kiretse imirima y'ibiharage n'imyumbati ngo haronekaye n'ibindi biterwa nk'ibitoki ibijumbu n'ibindi nk'uko bamwe mu bahuye n'izo ngorane babivuga bikemezwa kandi n'abarongoye intwaro kuri iyo mitumba iruhande yo kuronswa imbuto abagizi bane za boshobora kuboneka nabo ngo baronsa imfungu kwa koko atamikoro bagifise mu gihe atamurimye wo kuri iyo mitumba yohava akishikirenge ngo agiye mu itongo kurondera icafungura kuri ibyo byose radio inzamba agateka kawe nturashobora kuronka abarongoye komine giteranye kugire ngo bagire ico bavuze kuri ico kibazo
Jean Marie Ndabashinze urakenuye ubukene bw'igitoro cha essence bubandanya kwibonekeza mu ntara ya Rumonge ni mu gihe heze ndwi zibiri zirenga atanima y'igitoro cyo mu bwoko bwa essence kiboneka ngaho mu Rumonge ingaruka akaba ari nyinshi haba ku idudwa ry'ibiciro by'ibidandazwa canke ibiciro byo kwiyunguruza abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge basaba leta gutorera umuti cyo kibazo kuko ubuzima buca buguma bumera nabi reka inkuru tuyibaze Ala majeste barenga
kuvigitoro cyo ubwoko bwa essence gisubiye kubura mu ntara ya Rumonge ikigeze gisubira kuboneka ni nyuma yaho nkuko amakuru ava mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu abivuga abakoresha ibyuma binywa essence nk'ubwato amamodokari n'amapikipiki baja kunywesha igitoro cya essence mu gisagara cya Bujumbura abatabishoboye nabo bakagura kuri magendo aho naho bakavuga ko iritiro igugwa 10,000 cyangwa arenga ivyo bigatuma hibonekeza ingaruka y'iduzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza aho ubu byigije na kabiri mu gisagara kwiyunguruza ku mapikipiki haheze indwi zirenga zibiri istasyo zibiri arizo zarose igitoro gusa kuzirenga 10 ziri muri ico gisagara ca Rumonge abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bagasaba ko leta yotorere umuti ico kibazo kuko ibintu bibandanya bizimba amikoro yabo nayo akaba ari make
ala majeste barenga arakenuye imyidogo ni yose mu banyagihugu mu mazone ya mivo mugomera muri komine n'intara ya Ngozi ni mu buraruko bw'u Burundi iyo myidogo ikaba ituruka kuyicikagurika ry'umuyaga nkuba rimaze iminsi gibonekeza rikaba rituma ibikorwa bitari bike bihagarara Niki inkuru tuyibaze jambo yabarugira
kubera iryo cikagurika ryo byankuba gibonekeza muri ayo mazone ibikorwa bitari biki bikenera inkoreshwa ry'umuyankuba bisa n'ibyahagaze aho bakavuga nko kumwa gukoresha imashine zo gusya ibigori aho nyagihugu babaje gusyesha ibigori batahuko no kuburara bakaburara eka n'ibikorwa byo gusudira navyo nyene byarahagaze abantu byitwa ko batonze ku kazi ariko bagataha uko baje basaba ishirahamwe rejirezo gutorera umuti icyo kibazo
n'ukuri iki kibazo bakira hanze abanyagihugu cyane kandi birakwiye yuko mubona ko muyaga nkuba nyine kugira turabe yuko twoza tubaza dusyesha nk'ubu nari nsize mbwiye abana yuko mu kanya nzo basubiye inyuma ariko urabe nyine bisigaye bikurikira ndahamaze nk'ingingo cy'isaha yo kubera sanzwe gacanwa kazi ka Kenya gacirika kati
Kubera iyo myidogo y'abanyagihugu bo ngaho muri ayo mazone iturutse ku ikera ry'umuyankuba uruganda rwa radio inzamba agate yakawe ntiturashobora kuronka abarongoye igisata cy'umuyankuba mu ntara ya Ngozi kugira ngo batange umuco kuri ico kibazo gihanza abo banyagihugu
inzamba
Nikore radio inzamba agateka kawe amakuru twateguye tora yabandanya kuko mumenyereye komisi yose ya gatandatu haba ikiganiro ku isoko uyu munsi dushimikira kwitegeko abakozi bose ba leta bahawe n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye cyo kugira amasengesho rusangi y'iminota 30 iminsi yose imbere yo gutangura imirimo ku isoko mugishikizwa na Grace Zawad
Kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio radio inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television renaissance
Kuva kwigenekerezo gindwi ntwarante abakozi bose bakora mu biro by'umukuru w'igihugu icegera ciwe be no mu biro by'umushikiranganje wa mbere bategerezwa kugira igisabisho cy'iminota 30 kuva isaha imwe n'igice gushika isaha zibiri z'igitondo ivyo byasohotse mu itangazo ryasinywe n'umuyobozi mwishikira mu kwigenekerezo rya gatandatu ntwarane uno mwaka iyo ngingo ikaba ishobora no gutandukira ubuzi bwose bwa leta nk'uko byasabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe ibyiriza shingikiro ritegekanya ku Burundi atadini na rimwe bugenderako bamwe n'abandi baribaza nimba iyo ngendo itazobonyanga ibwirizwa shingiro ibi nibyo tugiye tuganire ko muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 11 ntwarane umwaka wa 2023 Zawadi Grace ni jo ngenda kibashikirize igisabisho gitegerezwa gutangurira ubuzi bwose bwa leta mu gihugu cyose Evariste Ndayishimiye yabishikirije imbere y'indongozi zari zatumiwe mu masengesho yatunganijwe n'inama shinga amateka na nenguza amateka hari kwigenegerezo rya mbere kuno kwezi turimwo
Twigire inama aho dukorera dutangure gukora tugeze gisabisha ndumvise uwo byakirije yose hari abandi bacyavuga ngo ah ngo ko nkunda gucererwa ntibo cabambona abarundi barazi guhinyanya rutuntu akashobora kwambika ikoti ryiza ikintu kibi akakigira ciza Ngubo wakakuhenda henda urabona ibintu byo gusenga mu gitondo tudasangiye madini akabyambika neza kugira ubihebe kumbe ni shetani iri kuramukoresha none gutabura kugisabisho mugavuga muti samuya ninusu turi ha iminota 30 igisabisho duce tuta kukazi kwa baduho mziki tumugize zuko iminota 30 ni mwiza cyane kuko mwese mugenda n'umutima ugororotse.
Guhatira umunyagihugu kukwemera Imana biteye kubiri n'ibwirizwa nshingiro n'ayandi mabwirizwa y'igihugu bivugwa na Leonardo Nyangoma yahoza ari umushinga mateka. Abona ko barundi bafite uburenganzira bonyene bwo kumenya icyo bemera n'icyo batemera.
Muri abo bakozi ba leta bakozi bari mu Burundi bari mu madini atandukanye abandi nabo nta dini begamiye nta dini bafise hari n'abashobora kuba batemera na kimwe rero kuba umukuru w'igihugu yaravuze ibyo nta gitangaje cyane kuko ibyo byagiye biribonekeza ku ntwaro y'umugabwe wiwe uri ku butegetsi kuko na jewe nahora ndabibona ndi umushinga amateka ugasanga nko ku munsi mukuru kanaka munsi mukuru tuvuge wahari wabakozi tariki mu kwezi kwa Rusama barahagurukije abakuru barahagurukije abanyagihugu bose ngo nibaze basenge ariko ivyo karaba uti none abanyagihugu benshi bari mu madini atandukanye none aya madini ashika ibihumbi n'ibihumbi mu Burundi yose arajya gusenga uno munsi tuvenga hari tararenga barafata amadini amwe amwe bibaza ko ari yakomeye gusumba ayandi umva ko kabara karenganye ku madini akaba ariyo akora izo bisabisho ikindi cyagiye kiribonekeza n'ibikorane by'urutajana ko ngira ngo babikoranye bagashika kabiri ku mwaka bakamara iyinga bataye imirimo ya leta bataye akazi wajejwe igihugu kigahagarara ngo bari gusenga ibyo rero umukuru w'igihugu asaba biteye kubiri nibwirizwa shingiro n'ayandi mabwirizwa y'igihugu kuko ntago hata umunyagihugu uwari we wese ngo yemere ikiniki niki ngo yemere imana canke yemere ikindi cari co cose icyo kiraba umuntu uwari we wese umuntu wamenya ico yemera.
Leonardo Nyangoma ahanura ko ivyo gusengera ku kazi byo hagarara abantu bakaja gusengera mu bibanza bisanzwe byagenewe kwambarizwa mu imana
hari ababigenewe banavyize banavyigiye muri abo hari abapastori hari abasaseredote ba ekleziya katolika bita abapatiri hari abashehe b'abayisilamu hari n'abandi abo rero n'abareke aribo bakora igisho gikorwa cyo gusengesha abayoboke babo abategetsi bakirinda guhunyanga ibwirizwa shingiro imbona nk'ubone kuko ibwirizwa shingiro riratomora neza yuko leta y'u Burundi atamadini yegamiye bavuga mu gifaransa ngo c'est un état laïque leta y'iwacu nta dini yegamiye nico gituma ku kazi ka leta ndetse ku kazi akariko kose ibyo byo gusenga byuhagarikwa bigahagarikwa gusengera ku kazi kuko hari bibanza abantu basengeramwo bambarizamwo imana.
Leonardo Nyangoma yaganiriye na bagenzi bacu bo kuri radio RPA. Ingingo ya mbere y'ibwirizwa shingiro ryo ku itariki 7 Ruheshi umwaka wa 2018 ivuga ngo Uburundi ni Repubulika imwe rudende yishirikizana itegamiye idini na rimwe ishingiye ku ntwaro rusangi yubahiriza ubudasa mu byerekeye amoko n'amadini. Ibiharuro byavuye muri rusansuma yeruka mu Burundi mu mwaka wa 2018 byerekana ko mu Burundi hakiri abantu bagisenga kw'abarundi basenga imbere y'umuzo w'abazungu hamwe n'abadasenga na hamwe abo bose bashika ku bice 60%. Aha ni ikiganiro ku isoko cuno munsi kigarukiye Zawadi Grace nariko ndakibashikiriza nkabandabike banuye naho utaha
cari ikiganiro ku isoko.
Grace Zawadi arakenuye ubu naho n'umwanya w'amakuru makuru duzoma mu binyamakuru byanditswe muri nonwi turiko turasozera ayo nayo tuyashikirizwa na Eddie Claude Ndinazo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Kaze mwese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ndwi kinyemenyesha makuru iwacu candika ku kwigenga kwa muntu mu bijanye no gusenga bitakiba ho. Itangazo ryasohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu mu byo bijejwe harimo ico gisata kwigenekerezo rya gatandatu kuno kwezi ritegeka ko abakozi bose bo mu bisata vya leta bategerezwa kubanza gusenga imbere yuko baja ku mirimo kuva saa moya n'igice gushika saa mbiri. Iryo tangazo riraba abakozi bose bo mu biro by'umukuru w'igihugu, abakora mu biro by'icegera ciwe hamwe no mu bushikiranganji bwa mbere. Ivyo biruko mu gihe ingingo ya mbere ibwirizwa shingiro ivuga ku Burundi ari igihugu cigenga cemera umwidegemvyo mu bijanye no gusenga. Amakuru yanditswe muri ndwi tuyabandanye n'ikimenyesha makuru SOS Media candika ku munsi mukuru wahariwe abakenyezi, aho kivuga ko washitse bari mu bukene butagira izina. Kugenekerezo rya munani ntwarante abarundi kazi barifatanije n'abandi mu guhimbaza uwo munsi mukuru. Ibirori vyabere muri komine ya Buganda mu ntara ya Cibitoke ku Kibuguru nani, aho bamwe mu bakenyezi batatinye kuvuga ko uwo munsi wasanze ubukene uzura inzara. Bavuga ko iyo bagize amahirwe bakabironka bafungura rimwe ku munsi. Ivyo bikaba biri hose haba mu bakenyezi babirimizi no mu bakozi ba leta. Tubandanye n'ikimenyesha makuru Burundi Echo kivuga ko mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko hazokwibonekeza ibura ry'ibifungurwa mu minsi iri imbere. Iyo byatangajwe ni banki y'isi ifatiye ku ruzuba ruzokwibonekeza mu mezi ari imbere, bikazotuma n'ivyaho bihuhuka. Amezi azoba aba yatandatu bitavana ko atamvura ihagije ibonetse. Tukiri kuri ico kimenyesha makuru Burundi Echo candika ko urudandazwa rw'isombe canke amarara rutunze abatari bake. Abakenyezi bazicuruza bakongera bakazisekura baratunze imiryango yabo. Akarorero gitanga na kumukenyezi aba mu gisagara ca Bujumbura yatanguje umutahe w'ibihumbi cumi vy'amafaranga y'amarundi. Uwo mukenyezi yitwa Ngendakumana Daforoza afite imyaka 53 yabwiye Burundi koko mu gihe gito yaramaze kuronka ibihumbi 30 gutyo umutahe uburagwiriye. Uwo mukenyezi avuga ko hambavu yo gucuruza izo sombe azisekurira abakiriya akabona akanyungu gahagije. Umuturi w'isombe zigugwa igihumbi azisekurira amajana 5 yemeza ko akanyungu aronka kamufasha kugaburira umuryango no kuriha ishure ry'umwana wiwe yiga ku ishure shingiro rya Kinama ya 4. Yemeza ko uwo mwuga usaba kwihangana no gutadebukirwa akavunira akagohe. Abasuzugura ubuzi buto buto ababwira ko atakazi kabi kabaho. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ndwi Edi Claude Nazo rigera kandi abashikiriza ndabifurije kuroranirwa aho muri hose naho butaha kuri Radio Inzamba agateka kawo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Edi Claude Nazwe arakoze nino kuri aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru duciye dusuzuye ko amakuru twateguriye kuri uyu wa gatandatu. Shimire mwe mwese mwari muduteze yompi, shimire n'abagenzanje bayegeranije. Bonfisi niyongere nako ndabashikiza ndabifurize kurarana urwezi mu byanyu no mu banyu mugire n'impera ziyinga nziza.